Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mwireho nshuti mwese muduteze amatwi ni Edirwe mbasuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'akakanya. Ishyaka Iprona ritavuga rumwe na leta mu Burundi rirasabira bamwe mu bahoze bari ku buyobozi bwaryo kwegura ku mirimo yo guhagararira iri shyaka, barimo uwigeze kuba vice president w'igihugu ubu akaba ari umudepite mu nama nshingamateka.
Hariho abatwara umugambo mu makomini batakoresheje amakoraniro, hariho abatwara umugambo mu ntara biyukanywe, abatawumva ibyo bifuza baciye babakumira muri ayo makoraniro. Iryo koraniro ryategereje gusubirwamo niko amategeko abivuga.
Uyu ni Gaston Sindimwo uhagarariye ishyaka Iprona mu nama nshingamateka. Imiryango irenga 40 iharanira uburenganzira bwa muntu hirya no hino ku isi, harimo n'iyahoze ikorera mu Burundi, irasaba umuryango w'abibumbye guhoza ijisho ku Burundi kuko isanga iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu rikomeje gusubira inyuma. Banza rwa Blaise Compaoré wigeze kuyobora Burkina Faso ushinzwe kugira uruhare mu itwa rya Thomas Sankara yahiritse ku butegetsi uzatangira kuburanishwa tariki ya 11 y'ukwezi kwa 10. Abayobozi muri Côte d'Ivoire batangiye gukingira indwara ya Ebola nyuma yuko igihugu kibonetsemo umurwayi wa mbere kuva mu mwaka w'1994. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Ethiopia haravugwa ifatwa rikomeje ry'abaturage bo mu bwoko bw'abatigrinya barimo n'abana bakiri bato. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Umwe mu batawe mu mvuto yavuganye n'itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika, Associated Press, hakoreshejwe telefoni hishijwe, yaravuze uburyo buteye agahinda abasirikare b'abanyatigreya barenga 70 n'imiryango yabo bapfungiwemo mu ikambi ya Ethiopia iri mu ntara ya Oromia. Yamenyesheje ko babiri mu bapfunzwe bapfuye inyuma y'uko bakubiswa ubundi yapfuye kubera kubura imiti ku ndwara yari asanganywe. Atangaza ko babita ko ari indwara y'akaranda ya kanseri, ko kubera izo mvo bazoba zimanganya. Uwo muntu avuga kandi ko bagabisha kubarasa bose mu gihe hogira n'umwe muri bo agerageza gutoroka, kandi ko abapfungwa bashasha babandanya gushika. Ibyo uwo muntu yatangaje ntibyashoboye gusuzumwa mu gihe abategetsi ba Ethiopia banki itangazamakuru gushika mu bibanza abo bantu bapfungiwemo. So abasirikare bonyene banyatigreya basanzwe ibihumbi n'ibihumbi baratotejwe. Raporo nshasha y'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi, Human Rights Watch, yagiye yabona uno munsi wa gatatu itangaza ko abategetsi ba Ethiopia bahagaritse abanyatigreya ikivunga mu buryo utubahije amategeko, mu gihe abandi bazimanganye ku mugwa mukuru wa Addis Abeba kuva mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Iryo shyirahamwe risaba leta guhagarika bidatevye gutoteza abantu bifatiye ku bwoko bwabo.
Urubanza rwa Blaise Compaoré wigeze kuyobora Burkina Faso ushinjwa kugira uruhare mu icwa rya Thomas Sankara yahiritse ku butegetsi ruzatangira kuburanishwa tariki ya 11 y'ukwezi kwa 10. Mu itangazo ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasohoye kuri uyu wa kabiri bwavuze ko Compaoré n'abandi 12 bareganwa bazatangira kuburanishwa ku byaha bitandukanye. Ibyo birimo gufata ubutegetsi ku ngufu no kwica uwari umukuru w'igihugu Thomas Sankara mu mwaka w'1987. Ikirego cya Compaoré cyagejejwe mu biro by'ubushinjacyaha bw'umujyi wa Ouagadougou mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Abandi bareganwa na Compaoré barimo General Gilbert Ndiendere wari inshuti ye y'akadasohoka, niwe wari ukuriye ingabo zirinda umukuru w'igihugu ubwo kudeta yakorwaga. Ndiendere arafunzwe nyuma yo gukatirwa igihano cyo gufungwa imyaka 20, yahamwe n'ibindi byaha byo kugerageza guhiri ku butegetsi ku nshuro ya kabiri mu mwaka w'2015, bikekwa ko ari nawe wari ukuriye itsinda ryishe Sankara. Abandi bareganwa nabo barimo abahoze mu mutwe warindaga umukuru w'igihugu. Compaoré ushinjwa kuba ku isonga ry'abishe Sankara yayoboye Burkina Faso imyaka 27 kugeza mu 2014. Igihe cyose yakomeje guhakana uruhare rwe mu rupfu rwa Sankara wafatwaga nka Che Guevara wa Afurika, Che Guevara numwe mu mpirimbanyi zaharaniye ubutegetsi bwa gikomuniste mu gihugu cya Cuba. Compaoré w'imyaka 70 aba mu buhungiro mu gihugu cya Côte d'Ivoire aho yahawe ubwenegihugu. Birashoboka ko azaburanishwa adahari. Abayobozi muri Côte d'Ivoire batangiye gukingira indwara ya Ebola nyuma yuko igihugu kibonetsemo umurwayi wa mbere kuva mu mwaka w'1994 n'inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Icyo gikorwa cyatangwe ku munsi wa mbere kubakozi bajejwe amagara y'abantu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Abidjan ni nyuma yuko hari umwigeme w'imyaka 18 atowemwo umugera w'iyo ndwara mu mpera z'indwi irangi. Abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi bagera ku 200 benshi muri bo bakora mu bitaro byo ku mugwa mukuru wa Abidjan aho uwo mwigeme yakiriwe baracandazwe. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu butangaza ko bufise imigambi yo kuba bwacandaza abantu 200,000 uno munsi wa gatatu. Igihugu gifise injanjo 5,000 gusa muri iki gihe. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Pierre Dimba yabamenyesha makuru ko ibintu biri mu buryo muri iki gihe. Atangaza ko abantu bagera kuri 70,000 bagize urugendo mu modoka imwe n'uwo mwigeme yasanganywe Ebola bamenyekanye. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ritangaza ko ritewe impungenge n'uko umugera wa Ebola watowe ku mugwa mukuru w'ubutunzi wa Côte d'Ivoire Abidjan gisagara kirimwo abantu barenga 4,000,000. Muri Guinée aho uwo mwigeme w'imyaka 18 yaje aturuka, ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwaratangaje ku munsi wa mbere ko buzotangura gucandaga abanyagihugu. Yamara ntibwavuze igihe icyo gikorwa kizotangurirako. Icyo gihugu cyari cyatangaje ko kitakirangwamo Ebola ku itariki 19 y'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka inyuma yuko iyo ndwara mu kiringo cy'amezi 4 mu manuko bw'igihugu ihitanye abantu 12.
Fideli komeza utubwira ni inkuru ijyanye n'uko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje igikorwa cyo gukura abaturage babyo na bamwe mu banyafghanistan bakoranye nyuma yaho umutwe w'abataliban ufashe ubutegetsi muri Afghanistan.
Inyuma yuko ingendo n'indege zihagaze ku munsi wa mbere igikorwa cyo gukura abanyamahanga n'abanyafghanistan muri Afghanistan cyabandanije uno munsi kuwa gatatu. Leta zunze ubumwe za Amerika zimenyesha ko zishaka kongereza igitigiri cy'abantu ziriko zikura n'indege muri Afghanistan ku munsi utashe mu gushika kubari hagati y'5,000 n'9,000. Umutegetsi wo mu biro bya President Maison Blanche yatangaje ko gushika mu ijoro ryejo ku munsi wa kabiri Amerika yari imaze gukura muri Afghanistan abantu barenga 3,200. Muri ico gihe Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko bizokorana n'ibindi bihugu kugira bifatire hamwe imigambi ku bijanye na Afghanistan. Ku bijanye n'iby'abatalibani bemeye kukugene bazokora ivyo bihugu vyombi bimenyesha ko kubishira mu ngiro ari vyo bazorabigwa ko. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yabwiye inama nshingamateka y'igihugu ciwe uno munsi kwa gatatu ko bazo bararira ku ngingo bazofata kunyifato yabo kubijanye n'iterabwoba, ubugizi bwa nabi n'ibiyayura mutwe hamwe no kubahiriza uburenganzira bw'abigeme bwo gushobora kuja mu mashure. Yaravuganye ku telefone na President wa Amerika Joe Biden ku munsi wa kabiri. Ibiro vya President Biden vyatangaje ko abo bategetsi bombi baganiye igikorwa nkenegwa cyo kubananya gukorera hamwe n'ibihugu bicuditse ku migambi yerekeye Afghanistan harimwo guhimfashanya abanyagihugu impunzi n'abandi banyafghanistan bari mu bibazo. Bumvikanye ko bazogirisha inama mu ndwi iza y'umugwi G7 w'ibihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi kugira baganire ku kugena ibintu byifashe muri Afghanistan.
Arakoze Fidel Niyongabo. Nshuti zacu tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri waishatu.radiohuvewa.com mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi ishyaka ry'abadasigana iprona ritavuga rumwe na leta kuva mu mpera z'icyumweru gishize rifite ubuyobozi bushya buzariyobora mu gihe cy'imyaka 3 iri imbere. Bamwe mu badasigana bahoze mu nzego zo hejuru mu gihugu basimbujwe barasaba ko hatumizwa indi nama y'ishyaka n'amatora y'abayobozi agasubirwamo. Mu bavuga ibyo harimo Gaston Sindimwo wigeze kuba vice president w'igihugu akanayobora iryo shyaka. Aha ari kuri mikro ya mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Izo nzego zashyizweho habanjwe gukumirwa abantu cyane cyane hanyuhanyanzwe amategeko ngenderwa ko y'umugabo adasigana iprona yatowe mu ikoraniro kaminuza ryo ku itariki 14 ukwezi k'umunani 2016.
Ayo mategeko muvuga aravuga iki? Aho yahunyanzwe ni hehe?
Hariho abatwara umugambo mu makomini batakoresheje amakoraniro, hariho abatwara umugambo mu ntara biyukanywe, abatawumva ibyo bifuza baciye babakumira muri ayo makoraniro. Iyo koraniro ryategeze ubusubirwamo niko amategeko abivuga.
Na uhava cha yumvira ati ibi Gaston Sindimwo alikuwa bivuga kuko na wenyine asa nkuwa ari yara vanyo muri uyo mugambwe.
Uvanyo muri uyo mugambwe mu gihe wakoze amakosa. Rero nta makosa twakoze twasabye ibyo amategeko adusaba kudusaba.
Hari ico murakora nka bamwe mu bahoze mu nzego zo hejuru batanzwe n'uyu mugambwe tuributsa ko mwabayicegeye cy'umukuru w'igihugu mu Burundi kandi mukaba mwashize mu ico kibanza biciye mu mugambwe iprona. Hari ico murakora mwegera inzego zihari kugira ngo murabe ingene ayo matati ashora gukemuka.
Twebwe twarituye ubushikiranganje bubijejwe hanyuma mbere y'ubushikiranganje budujejwe batwandikira ikete iduhumuriza kandi rihumuriza n'abandi kandi ribasaba yuko toda ibigane kugira ngo dushike ku ntumbero gushaho inzego shasha imbo munyuma uko byahindutse bizige byahindutse ukugabara gutwara do mu bushikanganje bw'inkwara hagati mu gihugu niwe bijejwe imigambo twarabandikiye tukaba rero turindiye yuko ubwo bushikanganje buduha inyishu twatisa kurindira amezi atatu yose n'amategeko abivuga.
Ego inkuru nziza Olivier yatuye ku munsi wa gatandatu amaze gutogwa yaravuze yuko azokwitura sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ayisabe ko yofasha gutomora nimba mwibwe Gaston Sindimwo mutakiri ku rutonde rw'abadasigana ku bwo mugambwe mwobandanya musasa munamashinga mateka umushinga mateka wa Iprona canke mwovaho ayo majambo yiwe muyavuga kwiki hama mukagoniki kuri ico kibanzo murimo munamashinga mateka y'u Burundi.
Ubwa mbere cyo twovuga nuko afite uburenganzira bwo kubisaba kwikije amategeko mugabo wabisaba abisaba umukuru w'inamashinga mateka naho umukuru w'inamashinga mateka agaca araba ko bikurikije amategeko agaca nawe nyene yabonye ko bikurikije amategeko agaca yandikira rero iyo kuri konsiyoneri siwo wabyandikira kuri konsiyoneri icaga bintu uko mu mategeko agenga icyo bita code electoral hariho uburyo butatu bw'umuntu ava mu mugambwe. Hariho igihe aba yapfuye uyo baramuhindura atakibazo, hariho n'uwundi aba yikuye yonyine mu mugambwe akaja mu wundi, hariho rero uba yakugwe mbega yararenganijwe cyangwa ntiyarenganijwe. Icyo rero gituma yuko mu mategeko agenga inamashinga mateka cyangwa amategeko agenga amatora yanditswe neza yuko muri icyo gihe uwasa n'uwakuwe ategerezwa kwitura inzego zose bishobotse kugira ngo ashobore kuronka uburenganzira bwiwe. Ni ukuvuga rero kugira ngo akugwe mu namashinga amateka ni uko izo nzego zose zishobora kugira ngo ari ukwikunguruza ari ukuja muri sentare cyangwa ahandi izo nzego zose akugwa muri amashinga amateka ibyo byose byamaze kugaragara yuko yakuwe bikurikije amategeko.
Hanyuma ibyo byose bikazoba muriteguye kuzoshira aho bazoba bashize ico kibanza mukakivamo
twebwe aho intahe ishize niho tuzoshira kuko kugira ngo tube amashinga amateka nuko twakoze uko dushoboye kose kandi dukoresheje ingufu z'iwacu bwite kugira ngo tugize muri ico kibanza. Hanyuma rero umugambo ukaba uwigize uko canke n'inzego zose zikaba zabigize uko twebwe tuzoshaye intahe ishize kuko ntitukivuga ntitwavuze tube amashinga amateka.
Hanyuma none ubu muri no saha tuvugana Gaston Sindimwo ni iki muri Iprona? Umugambo uravuga ati ntukirimwo namwe mukavuga muti hariho inzira binda gucamo kugira ngo umudasigana yakwigyo zina ry'umudasigana. Ubu kuri no saha mwebwe Gaston Sindimwo muri uwo mugambwe mubona ko muhagazeho nkande?
Twebwe ushuri munsi twe turabadasigana kuko ntitwabadasigana ngo twinjire mu mugambwe twavukiye muri uwo mugambwe twarizwe n'uwo mugambwe. Nukuvuga yuko nabo bari ngaho imbere yuko bavuka twarabadasigana. Icyo gituma rero twebwe tubatuti turabadasigana kandi izo nzego bazidukuyemo bashobora kuzidukuramo mugabo gushika uno munsi twebwe turafata ingingo uburenganzira bwa muntu kuba ari umudasigana umwemera cyangwa utamwemera ari umudasigana. Twebwe rero uno munsi twebwe twita turemera ko turabadasigana kandi atashutsakoze kugira umugambwe ubu uhagaze uko uhagaze uno
munsi. Gaston Sindimwo tubashimire kuri uno mwanya muhayijwe rya Amerika twibutsa ko mwabayicegera cy'umukuru w'igihugu mu Burundi mukaba muri umushinga mateka. Ivyo kuba mudasigana canke kutamu bamwe muravuga ko mukiri mudasigana mu gihe Iprona yo ivuga yuko mutakiri ku rutonde rwabo mwakoze cyane kuri kano kanya muhayijwe rya Amerika.
Mwakoze namwe.
Tugume mu Burundi imiryango 40 iharanira uburenganzira bwa muntu hirya no hino ku isi harimo niyaho zikorera mu Burundi irasaba umuryango wabibumbye guhoza ijisho ku Burundi kuko isanga iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu rikomeje gusubira inyuma ku ruhande rw'u Burundi bo basanga ibintu byararushijeho kujya mu buryo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru
Ameza atatu aheze ni amashirame yigenga ashimikira ko mu kwerekana ko agateka kazi na muntu mu Burundi kabangamiwe bikomeye amashirame 43 harimo mpuzamakungu n'ayakorera mu Burundi yerekana ko kuva mu kwezi kwa gatanu hishwe abantu barenga 170 abarenga 100 baranyuruzwa n'ayabarenga 150 barafungibwa ubusa ayo mashirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yahaye urwandiko inama nkuru y'umutekano ya ONU nijejwe agateka kazi na muntu muri ONU nyene asaba izo nzego ko zogumiza ijisho ku Burundi Karina Terzekian aserukira Initiative pour les droits humains au Burundi IDHB rimwe mu yateye umukono kuri ubwo rwandiko
Nous assistons à une augmentation
Ati muri amezi aheze ndetse kuva mu ntango z'uyu mwaka turabona ko ibitegire by'abafungirwa ubusa bicwa n'abanyuruzwa bakagenda amazima yongo by'abayumurengera abenshi n'abaharanira agateka kazi na muntu abatavuga rumwe na leta cyangwa bakekwa kuba bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ivyo biraduteye amakenga kuko vyerekana ko ibintu byonyutse mu giharagahengwe kandi kibonekeje mu mpera z'umwaka uheze turasaba dushimitse inama nkuru ijejwe agataka kazi na muntu yaoni ko yorikanura cyane cyane mu kugwanya kudahana ibyaha kuko ariyo mpenzi y'amarere
car c'est l'impunité pour ces crimes qui continue de favoriser cette situation
Ayandi ni nka Human Rights Watch, Réseau Panafricain des Défenseurs des Droits de l'Homme, Amnesty International, Centre Mondial pour la Responsabilité de Protéger, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, FIDH, Geneva for Human Rights, Trio International, APRODH, Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale, FOCODE, ORICOM, SOS Torture Burundi, Tournons la Page, Nayandi. Ayo mashirahamwe arasemerera yibutsa ONU ko no kudahana ibyaha byabaye ndanse mu gihugu yamaraha umugwi w'igihugu wigenguje rwagateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH sikubibona kuri mikro yejwe rya America 60 vinyene muraba atwara uwo mugwi
ubutegetsi dufise ubu bushasha bariko barakora ijoro n'umutaga kugira ngo abarundi bose biyumve mu mahoro kandi murabibona ko n'ugize agakosa gatoyi abafashwe iyo muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza caba kandi turabona ko bahana atakuraba nkunze ikiro ni kintu cyobora kuremesha tuguma dusuzuma tukabona ko atagateka kazi na muntu ariko karahungabana haba mu mitumba haba mu makatsi eka mu Burundi hose tubone yuko umuntu wese yidegenza uko bikwiye kandi atamuntu numwe amuhatira kucata kineye
Ayo mashirahamwe yituye ONU mu gihe mu ntango z'ukwezi kuza ku 9 bitegekanijwe ko ONU yongereza ikiringo cy'umugwi ukora amatohoza muri ico gihugu canke ikawuhagarika burundu nawe hataragira ko atanga raporo imbere ya ONU ubutwara uwo mugwi umunya Senegal Dudu Diene nawe nyene arahuza nayo mashirahamwe ko akiri byinshi byo gukora kugira ngo agateka kazi na muntu kubahirizwe Dudu Diene yabwijwe ijya Amerika ico leta ikwiye gukora mu maguru masha
Le premier c'est la diminution des violations des droits de l'homme.
Ati cyambere no kugabanya ku rugero ruboneka ibikorwa bihohotera gateka kazi na muntu icakabire no guhana abagirizwa mabi atandukanye muri aba harimo gwaruka bw'imbonera kure nabandi bafatanije ibikorwa byo kubangamira gateka kazi na muntu kureka abantu bakishira bakizana baba abatavuga rumwe no gutegetsi canke abandi bifuza gushikiriza ivyumviro no kugira amanama gukorana neza n'amakungu cane cane gusubira kugurura ibiro vy'igisata cawo ni cagateka kazi na muntu gufungura abandi bafungiwe ivyumviro vyabo batavuga rumwe na leta nabandi ati twebwe twasabye ko twakorana no Burundi tukemererwa kuja yo kuva kera ariko byaranse twifuza kumviriza ubutegetsi inzego za leta nabandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu kuba ubutegetsi bwarahindutse ni byiza ariko bibwirizwa guherekezwa n'ingengo zerekana impinduka ataraho ntacyo byo babimaze
de faire les transformations nécessaires
uwo mugwi usabigwa n'amashami yigenga kongegwa ikiringo washezweho mu mwaka w'2016 umaze kongegwa ikiringo incuro zine wahawe igikorwa cyo gutohoza kuvyaha bikogwa mu Burundi bijanye niho nyangwa y'agateka kazi na muntu kuva mu mwaka w'2015 umaze gusohora amaraporo atari make ndetse amwe muri yo akaba yahawe sentare impana vyampoza makungu sepeyi mu matohoza nyezina y'isentare nayo iri kwirakora haraheze imyaka ine yamara uriyamirizwa no Burundi ubuserukira icyo gihugu i Geneve mu Busuwisi aho ukorera yama yashikirije imbere ya ONI kuwo mugwi wa ONI ukorana n'abatavuga rumwe na leta yiwe gusa dododye na utwara avyamirira kure Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubyijwe rya Amerika.
Tuve mu Burundi tujye muri Uganda aho Ministeri y'Ubuzima yatangaje ko mu gihugu hadutse icyorezo cy'indwara y'imbasa. Iyo ministeri ivuga ko ikeka ko iyo ndwara yaturutse mu bihugu by'ibituranyi nka Kenya na Sudani y'Epfo ahasanzwe havugwa icyo kibazo. Kumenya ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma amaze kuvugana n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi amubaza uko icyo kibazo cyifashe naho iyo ndwara yigaragaza cyane.
Iki cyorezo cy'uburwayi bw'imbasa bwana Geoffrey cyamenyekanye hano mu mujyi wa Kampala kandi ministeri ishyizwe amagara y'abantu niho yaraye itangaje ko ibipimo byakozwe n'ikigo cya leta gishinzwe virusi Uganda Virus Research Institute byasanze ko hari ubwoko bwa virusi ya imbasa bumaze kwaduka icyo cyorezo kimaze kwaduka hano muri Uganda ariko cyane cyane muri Kampala. Uko bwoko bw'icyo cyorezo akaba bufitanye isano n'indi virusi ya polio cyangwa se imbasa yabonetse mu gihugu cya Sudani.
Kugeza ubu abanduye bamenyekanye bangana iki?
Ntabwo hari hakorwa ibipimo kumenya abanduye n'ibipimo byakozwe kumenya ko icyorezo cyageze mu gihugu ntabwo byakorewe ku bantu ahubwo byakorewe mu bintu bisanzwe mu bidukikije kumenya ko iyo virusi yageze mu gihugu. Nta mibare y'abantu bamaze kwandura cyangwa abana bamaze kwandura yamenyekana kuko ubushakashatsi buracyakorwa kumenya neba naho kimaze kugera kuko kimaze kugaragara muri Kampala. Ubushakashatsi buracyakorwa neba kimaze no kurenga kikagira mu gihugu cyose. Ubwo nyuma niho ministeri izaza kutubwira neba imaze kubona abantu banduye n'imibare yabo.
None ubwo bamaze kubibona gutyo se bafashe izihe ngamba zo kurengera abaturage hari icyo ministeri ishinzwe ubuzima yatangaza?
Ministeri ishinzwe iby'ubuzima ivuga ko igiye gufatanya n'ibindi bigo bya leta guhashya icyorezo kuko urabona ngo ni icyorezo cyambukiranya imipaka kandi bakeka ko gishobora kuba cyakomotse muri Kenya hamwe na Sudani y'Epfo kuko naho icyo cyorezo kigeze kurangwayo. Akaba rero ingamba za mbere ari ukureba ko bakumira cyangwa se kugenzura ukuntu abantu binjira mu gihugu. Ariko ikigiye gukurikira kandi icyo ministeri yatangaje ni uko hagiye gukorwa ikingirwa ry'abana bari hasi imyaka 5. Muzi neza ko basobanura ko iki cyorezo cy'imbasa kibasira cyane cyane abana kuva ku mwaka kuri zero kugera ku myaka 5, bityo akaba agiye gutangiza gahunda yo gukingiza abana bose mu gihugu cyose guhera n'ukwezi kwa 9. Ariko nanone bakavuga ko impamvu iki cyorezo gishobora kuba cyongeye kwaduka mu gihugu kandi muri Uganda bari barakinesheje ari uko kubera uburwayi bwa COVID-19, icyorezo cya COVID-19 basa nk'abibagiwe ubundi burwayi bakibanda cyane guhasha COVID-19, ubwo n'ubundi burwayi bukaboneraho amahirwe yo kongera gusakara.
Uvuze uti ntabwo ari ubwa mbere kigaragara mu gihugu, ubundi hari hakozwe iki cyatumye gisa nkaho kigiye burundu?
Ukurikije raporo zitandukanye zabiza ministeri ishinzwe amagara y'abantu muri Uganda n'umuryango ushinzwe amagara ku isi hose, Uganda nicyo gihugu cya mbere cyabanje guhasha icyorezo cy'imbasa muri Afurika kandi mu 2006 Uganda yatangajwe ko icyo cyorezo cyari cyavuyemo Burundu. Kandi nanone mu mwaka w'2020 umwaka ushize niho umuryango ushinzwe amagara y'abantu ku isi wanatangaje icyorezo cy'imbasa cyashyize Burundu cyaranduwe Burundu muri Afurika yose muri rusange. Rero kubona kigarutse ubwo nano kongera gufata nk'ingamba za mbere kuko mbere Uganda yagiye ikora ikingira abana bose mu gihugu, abimpunzi, abadatuye mu gihugu, abavukaga bose ku buryo bagiye bashyiraho no gukangurira abantu bikomeye ku maradiyo, amateleviziyo n'ahandi hose abantu bahurira kugira ngo bahashe icyorezo banamenyesha n'abantu ukuntu gitera naho gituruka n'ukuntu bashobora kukibona. Ubwo ndumva ko izo ngamba arizo zigiye kongera gukomezwa ngo kugira ngo bongere kugihasha kugikora muri iki gihugu.
Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kampala muri Uganda, urakoze cyane, ukomeze kumererwa neza.
Murakoze cyane Bwana Jeffrey.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu reka tujye muri Afghanistan, aho isi yose ikomeje guhanga amaso nyuma y'uko umutwe w'abatalibani wigaruriye umurwa mukuru Kabul ku cyumweru. Ese abatalibani bigaruriye igihugu ni bantu ki? Ijambo Taliban risobanuye umunyeshuri cyangwa se umuntu ushakisha ubumenyi. Abataliban bategetse Afghanistan kuva mu mwaka w'1996 kugeza mu 2001, aho bashyizeho ubutegetsi bugendera ku mahame akarishye y'idini ya Islam azwi nka Sharia. Mu nkuru y'Ijwi rya Amerika, mugenzi wacu Tamistokle Mutijima uri mu Rwanda aratubwira amwe mu makuru y'ingenzi ku myemerere n'amateka by'iri tsinda.
Abatalibani bari mu matsinda yarwanaga mu ntambara yashyamiranyije abanyagihugu muri Afghanistan mu myaka ya za 90 nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti ziviriye muri icyo gihugu. Iryo tsinda ryavutse mu 1994 hafi y'umujyi wa Kandahar mu majyepfo ya Afghanistan. Uwarishinze yitwa Mullah Muhammad Omar, wari umukuru cyangwa se imamu w'abayisilamu muri uwo mujyi. Uwo ni nawe wakomeje kuribera umuyobozi kugeza aho apfiriye mu 2013. Mu ntangiriro abatalibani binjizaga abarwanyi babakuye mu bahoze ari indwanyi z'Abanyafghanistan bo mu mutwe w'abamujahidin bari bashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara bahanganagamo n'ingabo z'Abasoviyeti mu myaka ya za 80. Nyuma y'igenda ry'ingabo z'Abasoviyeti mu 1989 n'isenyuka rya Leta yariho muri Afghanistan ryakurikiyeho, igihugu cyashegeshwe n'intambara yashyamiranyije abanyagihugu. Abatalibani baje gushyigikirwa cyane ubwo bizezaga ko bagiye kugarura ibintu mu buryo no kugarura ubutabera. Mu 1994 babashije kwigarurira umujyi wa Kandahar nta mirwano ikomeye ibaye, hanyuma mu 1996 bigarurira umurwa mukuru Kabul. Abatalibani bategeka bagendeye ku mahame akarishye y'idini ya Isilamu Sharia. Mu gihe cy'ubutegetsi bwabo, kwicira abantu mu ruhame no kuhabakubitira byari byiganje. Abagore muri rusange ntibagiraga uburenganzira bwo kujya mu mirimo cyangwa se kwiga, kandi bari bategetswe kwambara umwitandiro uhisha igice cyose cy'isura uzwi nka burka igihe cyose bari mu ruhame. Abatalibani baciye ibitabo ndetse na filimi zo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ni ukuvuga mu Burayi na Amerika, ndetse basenya ibintu byose bijyanye n'imico gakondo, harimo ibibumbano binini bya Buddha byari bimaze imyaka igera ku 1500 mu kibaya kiri rwagati mu gihugu cya Bamiyan. Abatalibani baje gucumbikira umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda wategekwaga icyo gihe n'Umunyarabiya Saudite Osama Ben Laden ubutakiriho. Al-Qaeda yashinze ibigo byo gutorezamo abarwanyi muri Afghanistan ari nabyo yifashishije mu gutegura ibitero by'iterabwoba mu isi yose, harimo ibitero byo kuwa 11 Nzeri mu mwaka w'2001 byibasiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'igihe kitageze ku kwezi habaye ibitero byo kuwa 11 Nzeri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo bateye Afghanistan hari ku butegetsi bwa George W. Bush. Nyuma yo guhirika abatalibani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gukorana n'Abanyafghanistan mu kugarura leta igendera ku mahame ya demokarasi. Nyuma yaho batsindiwe, abakuru b'abatalibani bahunze bagana mu birindiro byo mu majyepfo no mu burasirazuba bwa Afghanistan, abandi bahungira muri Pakistan. Uyu mutwe wakomeje kugaba ibitero kuri leta nshya yari ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 2020, Leta ya Amerika yari iyobowe na Donald Trump yagiranye ibiganiro bigamije amasezerano n'abatalibani bari bamaze imyaka irenga 20 mu ntambara muri Afghanistan. Ayo masezerano yashyiragaho ingengabihe yo gucyura ingabo za Amerika, hanyuma abatalibani nabo bagahagarika ibitero ku Banyamerika bakanatangira kugirana ibiganiro na Leta ya Afghanistan. Hagati aho, ibiganiro byamaze amezi hagati y'abatalibani na Leta ya Afghanistan ntibyashoboye kugeza ku masezerano y'amahoro. Leta zibarirwa ku ntoki zirimo Pakistani, Emirazi yunze z'Abarabu na Arabia Saudite nizo zemeraga ubutegetsi bw'abatalibani ubwo bategekaga kuva mu 1996 kugeza mu 2001. Ubu nabwo rero ntabwo bizwi neza niba ibihugu byinshi bizemera leta nshya y'abatalibani. Icyakora minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Bwana Anthony Blinken mu kwezi gushize yatangaje ko Afghanistan izashyirwa mu kato niba abatalibani bafashe ubutegetsi ku ngufu kandi bagakora amahano.
Shuti muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Dieudonné Cyubahiro. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.